ubusanzwe abasirikare bafise ukungene batunganya ibikorwa vyabo. Twabesha yuko abasirikare b'Uburundi bakora akazi neza, bagenzura imipaka yose hameze neza. Mu nyabune hose turakorana n'abenegihugu na imipaka y'u Rwanda. Iyo bari ubwabo kuvuga yuko hariho ibijanye n'ubushamirana ngo hariho igihugu cy'hoteli kindi, kandi murabizi ko kuva na kera u Rwanda ntibwotera u Burundi kuko ntibwobishobora, murabizi kitane mu mitwe n'u Burundi. Rero Abarundi mworema, ariko uwo dusotora murazi ko Abarundi tujya dukaravye tubavugutira nta ngorane.